Iyi ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse incuti no mu bagenzi mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki zitatu z'ukwezi kwa kane umwaka w'2018. Muri studio ya Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka hataramije ibiganiro byo kuri nusaha. Ndabahaye ikaze mwese.
Tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyene mu bandi nk'uko byari bisanzwe.
Uwo ni umwe mu bayoboke b'ukwemera gushingiye ku kwerekwa k'umwigeme Zebia baruka gutahuka bava mu Rwanda. Iyo nkuru hamwe n'iyerekeye grenade yatewe mu kabare mu ntara ya Gitega yahitanye abantu babiri hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye tubahaye ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Amahoro neza Aloise.
Amahoro Oriane, reka tuyahere kuri iyi nkuru ya Zebia aho igipolisi cy'u Burundi gitangaza ko cyakiriye abandi bayoboke b'umwigeme Zebia Ngendakumana bavuye mu gihugu cy'u Rwanda bagaca bashikana ku gitigiri cy'2,504 batahutse mu Burundi kuva ku munsi wa hirya y'ejo. Winnie Mandela, mutambukanyi wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo, nyakwigendera Nelson Mandela yaritavye umuremyi ejo ku munsi wa mbere. Madame Winnie Mandela yarafise imyaka 81 y'amavuko, akaba yitavye Imana aho yari arwariye mu bitaro by'i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe. Madame Winnie Mandela yaramaze ikiringo cy'umwaka umwe akiswe n'amagara. Umuvugizi wiwe akavuga ko yitavye Imana ku mutaga w'ejo ku munsi wa mbere akikujwe n'umuryango wiwe. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gitangaza ko cyagavye igitero cy'indege muri Somalia gihitana abarwanyi batanu ba Al-Shabab cyongera gisambura n'imodoka yabo. Itangazo ryasohowe n'inteko za Amerika ku mugabane wa Afrika ejo ku munsi wa mbere rivuga ko icyo gitero cyabereye hafi y'igisagara cya El Bur mu ntara ya Galmudug. Al-Shabab wo wavuze ko abasivile aribo bishwe muri icyo gitero, harimwo umwanditsi yari afise impano yo kwivuga amazina Yusuf Degei. Abategetsi ba Leta ya Somalia bavuze ko uwo Yusuf Degei yakoreshejwe kwivuga amazina mu guhamagarira abanyagihugu kwiyungana Al-Shabab. Kibaye igitero kigira ndwi gikozwe n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Somalia gushika aho uyu mwaka ugeze ubu. Bavuga ko muri rusangi abarwanyi ba Al-Shabab 22 bamaze gusiga ubuzima muri ivyo bitero. Inyuma yaho ku munsi wa mbere Israel kitangarije ko cyagiranye amasezerano na ONU ko kitazokwirukana abimukira b'Abanyafrika, ico gihugu nyene carisubiye ko ku mugoroba w'ejo ku wa mbere nyene ko gihagaritse ayo masezerano. Ayo masezerano yavuga ko abimukira barenga 16,000 bamuka muri Sudani na Eritrea baba muri Israel bazohabwa ubuhungiro mu bihugu vya Buraya. Israeli yari yemeye kandi nayo ko izosigarana igitigiri nk'ico nyene ku butaka bwacu. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yanditse ku rubuga rwiwe rwa Facebook ejo ati: "Mpisemo guhagarika aya masezerano kugira niho umwanya wo gusubira kwiyumvira ku biyagize." Yavuze kandi ko yumvirije amakenga yabamwe mu banyagihugu baba mu gisagara cha Tel Aviv haba benshi muri abo bimukira. Bamwe muri abo banyagihugu baranse kwemera ko abimukira b'abanyafrika bamuka muri Sudani na Eritrea baguma mu gihugu cya Israeli. Mu kwezi kwa kabiri niho Israeli yasohora itegeko ryo kwirukana abimukira b'abagabo 20,000 ibaha ikiringo cy'amezi 2 cyo kuba batahutse mu bihugu byabo ataraho bakazofungirwa muri icyo gihugu cya Israeli. Perezida wa Misiri Abdul Fattah El-Sisi yongeye gutorwa ikindi kiringo cya kabiri chimya kine inyuma yo gutsinda n'amajwi 97 kwijana mu matora yo mu ndwi iheze nkuko ibiharuro byayavuyemwo byemeza Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yaramukeje amutelefonye ejo ku munsi wa mbere kandi uko ari babiri abategetsi bemeranije ko bagiye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo barongoye naho sisi yatsinze urukomba amazi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bamwagiriza ko hari amajwi arenga umuliyoni yoba yatowe n'abantu batari ku ntonde z'abanditswe gutora abanyepolitike batavuga rumwe na leta yiwe bari basabye ko ayo matora yohagarikwa inyuma yaho bamwe muri bo bavuye muri iyo higanwa abandi bagahagarikwa Nayo muri Pakistan abantu bitwaje ibirwanisho barishe abantu bane bo mu nkewa z'abakristo muri ico gihugu mu bumanuko bushira uburengero mu gitero cemanzwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu igipolisi ca Pakistan catangaje ko bafuye bari ku kaduga k'amapine atatu ku munsi wa mbere jo munyuma zababona abantu bari ku pikipiki bahagaze imbere yabo baca babadukamwo n'amasase ico gitero cabereye mu mihana igwiriyemwo abakristo mu gisagara ca Quetta mu rwa mukuru w'intara ya Baluchistani
Urakoze Aloise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Bunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi intwaro n'igipolisi mu ntara ya Kayanza bariteguriye guhangana n'abayoboke ba Zebia bohirahira bugasubira gusengera mu kibanza cya Businge. Ibyo byashikirijwe kuri uyu wa mbere n'abarongoye inzego aho bariko barakira abaturuka muri iyo ntara bakuye mu kirundo bava mu gihugu cy'u Rwanda waserukiye abayoboke ba Zebia yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko ya Ekleziya Katolika n'igihugu cy'u Burundi Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze aratubwira ibindi kuri inkuru.
Ubwimbwa rwo bwa nyuma. Leta y'u Burundi cyakibanza aracugaye uzocegera agakomereka ntavuge yuko atabimenyeshejwe.
Inshuro indwi zose burabatari w'intara ya Kayanza Anicet Ndayizeye yasubiyemo iryo jambo rigabisha abazokwihenda bagasubira gusengera mu kibanza cy'ubusinde kiri muri komine ya Gahombo. Iryo jambo rigabisha ryatumberezwa ku bayobokeye b'inyigisho z'umwigemeze biyagenda ku mana bo mu makomine ane intara ya Kayanza bagira ku 276 murabo abarengijana baturuka muri komine ya Gahombo isanzwe ibarizwamo umutumba wa Businde sikubusa buramatari w'intara ya Kayanza yagabisha cyane kuko uwo mutumba ari wabaye imbarutso y'amatati hagati ya leta y'u Burundi n'abayoboke ba Zebia ngenda ku mana ariko imbere yo kubagabisha buramatari yabanje kuyibutsa ko gusenga bigengwa n'amategeko
muremera neza yuko leta y'u Burundi hari amategeko agenga amadini ningene abantu basenga mu gihugu muremera muremera neza yuko atamurundi numwe arekuriwe gusengera ahatemewe n'amategeko ntimwishuye bivuga yuko nubwo mwagarutse muje gusubira kugarukana ka kajagari kari gahitiye sibyo none nibyo mugarukanye twebwe turabakiriye ntibavukanye kandi tureme kuzoafasha ibikenewe byose bishoboka byose mu gihe cyose muzamwemeye gukurikiza amategeko abajeje intwaro bababwira n'abajeje umutekano
muri uko gukurikiza amategeko uramutswe intara ya Kayanza yabari kuriye gusengera imuhira
mwema mwavuze ko mara bakatolika muremerewe gukurikiza gukora ibikorwa byose byo gusenga mu gihe Ekleziya Katolika ariyo ibabwiye uko mubikora atari uko no bahanura yuko umwe wese yose ashinga umusaraba iwe muri saro cyangwa ahandi mugabe iwe we n'umugabo wiwe cyangwa n'umugore wiwe n'abana biwe mugasenga iyo mana kuko noneho na jana mukatorika bavuga yuko atazoja mu ijuru dini atazoja mu ijuru umuntu sabyo none we no aza gusenga sengera muhiri wawe nta uzogukoma mugihe udahungabanije umutekano w'abanye
umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kayanza yabakuriye inkoni ku gishitsi ko yiteguriye guhangana nabo mu gihe borenga kuvyobura matari yabasavye
ikibazo cy'ubusinde ubutwara cyifashe n'iki wacu kirimo abajejwe umutekano ni kandi ntabwo twifuza gutera amabuye nk'uko byabaye mu myaka iheze turazi ko tuvukana turi bamwe twose rimwe twese turabarundi ntihagire umuntu azazanye agata matari ko kuyumvira gukora ibihitiye muri iyi myaka iheze twebwe n'ukuri turabakunda kandi mwe murabizi niyo mpamvu twabakiriye uko mubibona ariko uzokwiyanka akumva atikunze akaza gusara n'inzego z'umutekano twariteguye bikwiye bisumbirije ndetse uko mwari mubizi mu myaka iheze
uwabaserukiye aho bashyikiye ku kibuga cy'umupira w'amaguru cya Gatwaro yemeye ko bagiye gukurikiza amategeko y'igihugu
tugiye kubaho nk'abanyagihugu nyine mu bandi nk'uko byari bisanzwe abatujejwe mwavuze ko muzotuba hafi muzodukurikirana hanyuma muturabe tutabagoye namwe mutatugoye hanyuma ibisigaye muzoza muratubwira mwatubwire ko muzoza muraturemesha
ku izina ryabo yaserukiye yanemeye ko bagiye kugamburukira amategeko y'indongozi z'ishengero ekleziya bayoboka
muramatari yabivuze aravuga yuko twemera ekleziya turavuga ati turayemera hanyuma aravuga ati nuremera umusubirizi wa Petero turavuga yuko tumwemera kandi koko turamwemera hanyuma twebwe icyatumye dusenga ukwacu byaribonekerwa n'umubyeyi Bikira Mariya je nizere yuko uwo bizonanira kujya gusengera muri ekleziya bamuhaye umuco azokwimenya atayirinze kugorana nk'uko babivuze
intara ya Kayanza yakiriye abayoboke ba Zeviya Ngendakumana batahukanwe mu Burundi bavuye mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu w'Imana bari mu baciye ku mupaka wa Gasenyinemba mu ntara ya Kirundo bagera ku 1604 iyo ntara ikaba yiteze ko ishobora kwakira umwanya n'umwanya abandi ku mupaka wa Kanyaru yo hasi muri komine ya Busega y'intara ya Ngozi mu Kayanza mu buraruko bw'Urundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda abanyagihugu bafungiwe amashengero yabo barasaba leta kongera kuyugurura kugira babashe gusenga ibyo badakwije bakagenda barabirondera buhoro buhoro abavuganye n'Ijwi rya Amerika bo mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera bemeza ko ubu batakizi indwi kuko iminsi yose isigaye isa inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
turi mu murenge wa Rweru mu karere ka Bugesera ni ku munsi wa Pasika aho abakristo benshi bizihiza umunsi mukuru w'izuka rya Yesu Kristo ni umunsi abemera Kristo cyangwa Kristo baha agaciro ariko abakristo mu itorero rya DPR nasanze mu murenge wa Rweru bari mu murima w'imyumbati barimo guhinga n'agahinda kenshi bati twabuze aho twerekeza badufungiye insengero
ko genda umukristo ndi umukecuru Imana yagiriye ubuntu nsengera muri ADPR
ubu ngubu kuri Pasika usanze mu murima murumva ni ikibazo gikomeye
ni ikibazo gikomeye rwose kandi turanababaye ko twabaga twuzuye umwuka wera turi kuririmba uruhimbi rwahimbaye mbese igicaniro cyamaze gushyuha tukumva ko umudugudu wacu tuje ariko ubu twarihebye kuba twaje mu mirima nuko twabuze ikindi kintu twakora kuko iyo turi ku rusengero tuba twumva dutuje kandi twuzuye umunezero
ikibazo gikomeye kusenga twari badufungiye nyine bituma tuta nakaga kuko pasika ni pasika ubu twahoraga kuri pasika twavuga ku rusengero kwaba twabonye nkaho gashyira tukakihangana tukashimira Imana kuko tuvuye gusenga none ubu ngubu dufite ibibazo byinshi nuko tutagiye gusenga rwose turanze ibyumweru bitatu aho badufungiye rwose kuko urukumva iyo udasigiye gushimira Imana ntaho waburi
aba baturage basaba leta ko yadohora bagafungurirwa insengero zabo ibyo basabwa bakazagenda babyuzuza buhoro buhoro
none ubwo ngubwo basanze tutarabikora na parikingi tutarayubaka tutararangiza no gutera akanyansi kugira ngo imbuga itohe badufungiraho ibyumweru bibiri turababaye abwo twasabaga n'ukuri tugenda tubikora buhoro buhoro ariko batubabarire badukingurira insengero dusenga
ukumva iyo udasigiye gushimira Imana ntaho waburi
nk'ubu twarapfapfanye ubu ngubu mbese tumeze nk'abantu bimbura mukoro ahubwo tugize Imana ikadufasha badukingurira tugakora ibyo turimo ariko natwe dusenga tugakomeza tukabona ubugingo ku Mana nibwo tuba duharanira
ingaruka no kuvuga nyine umuntu ajya gusigurya mu yindi mirimo kandi ugomba kwegera Imana ubwo ni ku cyumweru ntabwo ugomba kujya mu kandi kazi utagiye gusenga
ubu maze kwibagirwa icyumweru
rwose tumaze kukibagirwa ubu nk'ubu mu minsi y'icyumweru ntitukiyubahiriza mu minsi y'akazi ntitukiyubahiriza byose byabaye kimwe bitewe uko twabaye imburamukoro rwose icyo dusaba niba dufungurira insengero abantu bose tukomeze tugarukire Yesu kandi ibigeretse kuri ibyo n'ukuri umukuru w'igihugu nta kintu tutamusaba ngo atwemerere n'ukuri nadukorera ubwo bushobozi adukorera ubwo buvugizi natwe tuzaguma tumufatira igiburyo
kugeza ubu insengero zisaga 600 zamaze gufungwa mu gihugu cyose ndetse banyirazo batangira gutunganya ibyo basabwa ngo babashe kongera gukomorerwa gusaba bafungiwe bakunze kumvikana basaba inzego z'ubuyobozi ko bazabaduhurira bakagenda banoza buhoro buhoro ariko bakaba batangiye gusenga igikorwa cyo gufunga isengero zitujuje ibisabwa kirimo cyane ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ubwo yasozaga amahugurwa y'abayobozi b'inzego z'ibanze mu cyumweru gishize Minisitiri Francis Kaboneka ibyo yabwiye abo bayobozi bigaragaza ko nta duhura rihari ku bantu bose bafite insengero zitaruzuza ibisabwa
hari igikorwa kimaze iminsi cyo gukora inspection mu nsengero hari ababikoze neza dushimira hari abamwasabye kugira ibyo buzuza bakora niba mubona babyujuje ibyo mwari mwabasabye hari checklist ihari mwagendeyeho abatayifite turayibaha irahari haba mu cyaro no mu mujyi ariko hari aho turimo tubona ikibazo cyaho mwafungiye bamwe kandi ugasanga hari abandi bagikora nabo bari mu cyiciro kimwe cy'aba abandi hari ibyo bahuriye so njya dukuremo amarangamutima tubo objecte abatujuje ibyangombwa ngo nta kundi twabigenze we are sorry for that
hari bimwe biri mu mabwiriza insengero zigomba kuba zujuje bigaragara ko bitazorohera abaturage cyane cyane nk'ahasabwa ko urusengero rugomba kuba rukorera ahantu hangana na kimwe cya kabiri cya hektari ibintu bigaragara nk'ibitazakunda kuko insengero nyinshi zigiye zubakwa ku butaka butoya Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
tuve mu Rwanda tugaruke mu Burundi abantu babiri nibo bishwe na grenade abandi barakomereka aho yategwa mu kabare kumutumba rugari gitamo muri komine n'intara ya Gitega mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bakekwa bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru
Muka bimenyeshwa n'umukuru w'umutumba wa rugari gitamo hari gihe cy'isaha 2 n'inusu mu ijoro rya Pasika ayo grenade yategwa mu kabare kwitwa Niyunge ko Remenegil batazira gafyiri kizago dance n'umukuru w'umutumba wa rugari gitamo ari nawo umutumba uri kagasoko kaceru ahara kabare katewemo grenade
ego ukuntu cyagenze murase je kwari ku munsi mukuru wa Pasika abantu bari bateraniye ngo kabare bari ko barasorora na cyane cyane gwarugwaruka kwabaje ne babahungu hanyuma rero hadutse umuntu nyene abateramo grenade abo bantu bamwe barakomeretse twasanze hakomeretse abantu 9 na babiri bitavye imana abamerewe nabi barashika 4 bandi babandi 4 nabo bariko baratembera baciye barikora ntibari kwa muganga hari habari kwa muganga kandi nuko nta na kimwe tuzi ibyo bavyaravuye ku byo bintu kuko nuko uri muno kuno mutumba harara gahengwe twari twari nyine twari torewe merewe neza ibyo bintu ntivyari biherutse byaruka kera cyane
kuno mukenyezi ari mu bari bateramiye muri aho kabari aratubwira uko vyagenze
twese tumaze kuba turi ngaho nyene duterambye hamwe n'abandi banyagihugu batuvuye ku isengero turaza tumaze kuza turaturamukanye n'abagenzi badusanga abantu banezerewe tugiye mu kigo twicaye akanya gatoyi nta nico twari ko turafata twebwe twumva iyo grenade iraturitse bamwe bashabiruka baje mu kigo jewe rero nshansibuka hariya muntuze mu mwango harya ishandaza kuraha cyasanga imigandi kandi twe twayo ratujana kwa muganga wowe yaciye acikana kamushanye ku ipuro yacikana cyo twe twakoze gusa twayoye abo nyene batwaye mu bitaro tubajana ku ivuri kubera iri hasi ni katwe batubwira yuko gusa hariho umuhungu yavuze yuko yaba yabonye cyacu bikeke kiva amaja ngaha hagere hafi y'ibare hagere mu bitoki
n'umusore nawe yariko yotsa inyama muri aho kabari nyene avuga ko biba baje kubona umuntu atera grenade mu bantu benshi kuri ubu ariko ahiga umuntu umwe
Mba ero nzi nkwazi zikibi arondera umuntu umwe naha muri jana. Ye twumvise nyene iyo grenade turika. Yarasanzwe ndiko nkora hajye kujya majya hije. Irondera umwe naha muri jana fagutenera caguyoraho. Abara kanoko kinyo. Zimiye.
Uyu mutama ati twaguye mu gahundwe ko ku mutumba twari twibaniye neza.
Twibaniye neza ganta ntanishwa gari hajye ba. Asanzwe na police baza ba batendera ngaha. Ntagore zaitse hanyu. Ejo tanga cyane gose cyangwa tune bizi abwe mu gahunzi nyine nawe yagwa mu gahunzi kandi ari ibintu bije nyene kitirwa kutazi bijaje
mu gatondo kuno wa mbere habaye inama kuri uwo mutumba yahuje n'abajeje intwaro harimo na musanere wa komine ya Gitega komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega n'abanyagihugu kizago dance arongoye mutumba wa rugari gitamo aratubwira icapfunditswe muri iyo nama
twafunditse ko tugiye kwicungera umutekano dufashije n'abanyagihugu amakomite mixta subira kore komite mixta dusese zikore nko zahora zikora ko yatwari twarasinzire twari jajaye tubona ko mengo amahoro yaragaye yarabonetse Nese twabuganye n'abanyagihugu ko tugiye gusubira kushyira amakomite y'umutekano kya twirahirira
mu gipolisi bamenyesha ko abantu babiri muri bane bikekwa bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatoto gucera muri komine ntara ya Gitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel kuri iyo nkuru Winnie Mandela umutambukanyi w'uwahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo nyakwigendera Nelson Mandela yarayitavye Imana Madame Winnie yarafise imyaka 81 akaba yitavye umuremyi aho yaragwariye mu bitaro i Johannesburg muri Afrika y'Epfo iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe ejo ku munsi wa mbere Victor Dlamini yashikirije itangazo ati ni no mubabaro mwinshi tumenyesheje yuko Madame Winnie Madizikila Mandela yitavye umuremyi mu bitaro by'i Milk Park Johannesburg kuri uyu wa mbere itariki 2 z'ukwezi kwa 4 Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Zeno Nimubona umuhinga mu vya politika atangura avuga ico urufu rwa Winnie Mandela ruvuze muri rusange tumutega amatwi
Burya uyu mufasoni yikebanuye uyu mufasoni ahambije abafasoni bakoze neza bagashigikira abanega babo kugira ngo abo banega babo babe abatabazi Mandela abo bapfasoni baba ari abantu b'inzira mugayo abo bapfasoni baba ari babandi bafasha urugo igihugu n'ibihugu n'isi kugira ngo bive mu ngorane birimo nibyo yakoze uwo mwana w'abantu ahambije abasekuru bacu uwo niwe yashigikiye uwakuye Afrika y'Epfo mu kaga wakuye Uburundi munjane uyo oyatabaye Afrika y'Epfo ubakaba ari kirangiranwa kwisi nuko inyuma yiwe hari umukenyezi nawe w'igitangaza. Burya nta wikora uwo muvyeyi atashe araruhutsa, atashe amahoro, atashe yarakoze, yakoze neza, ashira mu buryo ibintu kugira ngo umunega wiwe ahabure Afrika y'Epfo, ahabure isi yose. Ubu nikirangiranwa ikinjana giheze cyabonye abantu bake bangana na Mandela umunega wiwe. Abo bantu bamwe bari bakwiye ko abantu bose bagira bati baragahezage.
Wigeze kuba umutambukanyi wiwe kirangiranwa Nelson Mandela yitabye Imana ku itariki 5 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2013. Mbe mwitegereze hoba hari abandi bantu bijunja nk'iryo rya Mandela na Winnie Mandela boba bahari kugira bazobandanye urugamba batanguye muri Afrika y'Epfo muri make?
Je kubwanje simbona umuntu nka Mandela mu kinjana giheze burya habaye ibihugu ni vyinshi ku isi, ariko burya ukubona Mandela ingene yavyifashemo kugira ngo abohore Afrika y'Epfo, burya n'abantu bake cyane bake bashobora gukora birya Mandela yikoreye akabishikana akabitura isi gatangara. Barya abantu ntibaboneka mu kinjana kizima aboneka umuntu umwe nka Mandela mu gihugu, kandi uretse no muri Afrika no ku isi niko bimeze. Murabona ubu isi nzima turi miliyari ndwi, isi nzima yabuze uyirongora angana na Mandela. Nta n'umwe ku isi ubu yashobora kugira bati uyu ni mutabazi aje gutabara isi abanje gutabara. Mandela n'umwe mu kinjana, n'umwe muri Afrika y'Epfo, n'umwe muri Afrika, n'umwe ku isi yose.
Murakoze. Yari umushingantahe none cyahenze umuhinga mpanuza jambo ku bibazo vyerekeye politike, ubutunzi n'iterambere. Twako tuvuga ku vyerekeye urupfu rwa Winnie Mandela, yigeze kuba umutambukanyi wa Nelson Mandela yabaye rurangiranwa muri Afrika y'Epfo no ku isi. Murakoze kuri iki kiganiro.
Ijwi rya Amerika ryabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Reka tubashikirize ijambo nyamukuru bashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri uku kwezi, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye umukono ku itegeko ryo mu mwaka w'2017 rizofasha kugwanya urudandazwa rw'abantu no gukingira abasinzikajwe n'ubwo bubishya. Iryo tegeko ryatewe ku igikumu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, rizorekurira icese mu buzoba bwayo bwa mbere ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu kugwanya no gutanga inyigisho ku bijanye n'urudandazwa rw'abantu. Iryo tegeko rifasha ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gikorwa cyabwo kibandanya cyo gukingira ubwigenge ngendegwako no gushyira imbere iyi ntahe abagurisha ikiremwa muntu. Biciye muri uwo mugambi, ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu buratanga inyigisho ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu no gukoresha uburyo buhasanzwe mu gutuma abantu bamenya ivyerekeye urwo rudandazwa no guha abajejwe kubahiriza amategeko amakuru kubikekwa ko bagira urwo rudandazwa. Uwo mugambi urakoreshwa kandi mu kumenyereza abajejwe kubahiriza amategeko n'abandi babifisemo uruhara mu mugambi wo kongereza ibikorwa byo kumenya abagira urudandazwa rw'abantu, gukingira abageramirwa n'urwo rudandazwa no gushyira imbere y'intahe abikekwa ko bagira urwo rudandazwa. Ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu buragira amatohoza ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu, ubwo bushikiranganji burahagarika abagira urwo rudandazwa bukongera ugakingira abageramirwa n'urwo rudandazwa. Ubushikiranganji bujejwe umutekano mu gihugu urazi neza ko kuvuga ku vyerekeye urwo rudandazwa atari igikorwa coroshe ku basinzikazwa n'urwo rudandazwa rw'abantu hamwe no gukorana n'abajejwe kubahiriza amategeko kubera guhahamuka. Yamara ubwo bushikiranganji bubandanya kwiyemeza ku vyerekeye gufasha abasinzikajwe n'urudandazwa rw'abantu kumva ko bafise umutekano. Mu gutangaza ukwezi kwa mbere umwaka w'2018, ukwezi kwahariwe kugwanya kugira abantu abacakara no kubagurisha, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko urudandazwa rw'abantu ari icyaha kigayitse gityoza bikomeye agateka ka muntu. Yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni 25 ku isi bageramiwe muri iki gihe n'urudandazwa rw'abantu. Avuga ko abagira urwo rudandazwa bemerera abantu ubuzima bwiza kurushiriza mu gihe atakindi babaha atari ukubagira abacakara.
biciye mu mugambi w'ubushikiranganje bujere umutekano mu gihugu abanyamerika bose botegerezwa kumenya ibimenyetso vyerekeye urudandazwa rw'abantu hamwe no guha inzego zijejwe kubariza amategeko amakuru yerekeye abagira ubwo rudandazwa
Ijo jarijambo jinanga marara ya washikirizi migawo ni migambi ya leta zunzu mwe za Amerika. Ni naho doyeraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kino gitondo turabashimiye mu mwese mwaduteze amatwi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma tubifuriza umunsi mwiza mwese mwari muri kumwe na Oriane itangishaka kuri micro i Washington DC murakoze.